VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ikiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda miliyoni zacu ti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane tariki 23 y'ukwezi kw'11 mwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Undikije.
Turiteguye nkuko n'abandi bahinga basanzwe bakurikirana vy'agatakazi na muntu mu Burundi twari tumaze gukorana n'abandi twitegurira gukorana nabo.
Uyo ni Jean-Baptiste Bari Bonekeza umukuru murwi w'igihugu c'u Burundi ujejwe agatakazi na muntu avuga ku murwi arongoye uzokorana n'intumwa zitatu za ONU zijejwe kugenduza agatakazi na muntu mu Burundi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ikiza cha sida kibandanya kwiyongera mu Burundi hamwe n'ingingo yo kuza Patiri Thomas Nahimana kuri indege mujana mu Rwanda turazigaruka ko mukanya kari imbere. Patiri Thomas Nahimana yagenwe n'umugambwe ishema y'u Rwanda kugira ngo uhagararire mu matora mukuru y'igihugu watekanije mu Rwanda mu mwaka wa 2017 hamwe n'abandi banyapolitike bari kumwe nimwe uburenganzira bwo kurira indege yari kubavana i Nairobi ibatwaye i Kigali mu Rwanda. Patiri Thomas Nahimana nabo bari kumwe bavuga ko ivyo iyo ngingo ishora ko ari ngingo ya leta y'u Rwanda ariko leta y'u Rwanda yoyo ivuga ko badafise impapuro za ngombwa. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yavuganye na Gahunde Shaster ashinzwe itangazamakuru umugambwe ishema y'u Rwanda. Tubatega amatwi.
Twagiye kuri ambasada aho ngadahera nko ku mukandida Nahimana Thomas ya niwe baheraho cyane kuko abandi bo nta n'ikibazo babagizeho babahise bamuhaba yagiye kuri ambasade afite ibintu bibiri. Icya mbere kwari kubasaba visa yo kujya mu Rwanda nk'umufaransa, icya kabiri cyari ugusaba ko bamuhindurira pasiporo ye nk'umunyarwanda kugira ngo iyo pasiporo nyine abashe kuyigenderaho. Ibyo ngibyo mu by'ukuri visa nk'uko musanzwe mubizi ubundi visa uko bajya bavuga u Rwanda ubundi ni igihugu cyihutisha cyane ibintu byo gutanga visa ariko twabonye bitinze tubonye bitangiye gutinda tugira akantu tugira akabazo cyane cyane ko twari dufite izindi ngendo zo kujyamo. Icyo gihe pasiporo yavuyeyo twayivanye twayisabye ko bayidusubiza baratubwira bati muri mufashe pasiporo nabo twababloka kwikorera izindi ngendo muri gukora ariko nimumara kubona igisubizo gipuriki Kigali tuzabahamagara umuze tubahe visa nta kibazo. Hagati aho ngaho kubyerekeranye na pasiporo y'u Rwanda yo baravuze ngo mbese ngo kubera iki mushaka kuromuvera pasiporo y'u Rwanda. Turavuga tuti nyine kubera ko tugiye mu Rwanda tugira ngo tuzasange byararangiye bizihute. Baduha igipapuro cyerekana nyine ko iyo pasiporo tuyibahaye. Icyo gipapuro rero cyerekana ko uri umunyarwanda kandi nta kindi. Ibindi byo byerekeranye n'andi mavisa ya visa nabyo wenda reka twe kubijyamo nonaha ariko nk'umunyarwanda ugiye mu Rwanda kandi akaba afite pasiporo nyine bagiye kuronuvera nta mpamvu yo kuvuga ngo ntabwo twagomba kujya mu Rwanda.
Ariko rero birumvikana yuko mudafite pasiporo mutafite na visa.
Visa Toma, ikibazo cya visa ndakubwira ko ari kitariho. Aba bivuga nyine nuko bashaka kubyumvikana cyangwa ntabwo kiriho. Visa kiriya gihugu u Rwanda rwatwinye visa mu Rwanda ariko hari ubundi buryo bwo kwinjira muri kiriya gihugu. Hari ama visa y'East Africa. Iyo visa y'East Africa yemerera umuntu kwinjira mu bihugu byose. None se twinjiye muri Kenya tudafite ibyangombwa.
Mufite visa
muri Kenya tufite ibyangombwa kandi twa dufite n'uburenganzira bwo kujya mu Rwanda. Nta kibazo cyari gihari ndetse no kugera tumaze gukora check-in i Nairobi nta kibazo cyabaye kugeza ku munota wa nyuma. Ahubwo ikibazo cyavutse babonye koko tugiye kwinjira cyane cyane ko bo bari bazi ko tudashobora kuza ko nyamabanga n'ibintu twari twagiye tubabwira. Nuko ku minota wa nyuma nibwo order yaturutse i Kigali ivuga yuko umuntu adashobora gukandagira ku butaka bw'u Rwanda.
Mufite visa ya Kenya?
Dufite visa ya East Africa.
Iyo ntayibaho.
Hari visa ya East Africa, visa ya East African Community Toma Kamirindi itanga uburenganzira bwo kugenda mu bihugu bitatu u Rwanda, Uganda na Kenya. Iyo visa ibaho.
Iyo ni visa y'abamukerarugendo ntabwo ari visa y'abanyapolitiki.
Na ikibazo ni ukumenya ngo tugire mu banyapolitiki se ni iki kitugira abanyapolitiki. Ishyaka ryacu ishema ry'u Rwanda urebye mu gitabo cyanditse mu ishyaka warisangamo kuvuga ngo turi organisation politique ni informel ntabwo biri formel. Niyo mpamvu twa tugiye mu Rwanda ariko tugiye mu Rwanda nk'abanyarwanda ntabwo tugiye mu Rwanda nk'abantu bafite titre politique ku ishyaka ryacu ntiyaba politiki. Ishyaka rya politiki ryamaze kwandikwa. Ntabwo numva rero kumushobora kuvuga ngo abanyapolitiki. Ese ubundi nyuma yo mbere yo kuba umunyapolitiki ntuburi umunyarwanda.
ariko rero prezida w'ishyaka ryanyu we yarabitangaje ku mugaragaro yuko ari kandida prezida mu mwaka utaha, ubwo rero nukuvuga ko ari umunyapolitike.
Ibyo biratandukanye cyane Thomas, kubera yuko kugira ngo umunyapolitiki nibyo nicyo niyo intention, ariko ntaraba we kuko azemererwa kuba umukandida icyo gihe nikigera bakamwemerera. N'uyu munsi se ubu abantu banze kwinjira mu gihugu se urumva ibyo bintu bizagera he? Ishyaka rya politiki riba ishyaka umunyapolitiki wemewe igihe afite institution politiki akoreramo. Mu gihe ishyaka ishema ry'u Rwanda ritarandikwa, niyo mpamvu tuvuga ngo tugomba kuryandika. Haba hari ikibazo nyine, ntushobora kuvuga ngo ufite ishyaka rya politiki kandi ritarandikwa.
Ubu mugiye gukora iki se?
Nuri kumva nyine ko bitandukanye.
Ubu noneho igisigaye mugiye gukora ni iki?
Twebwe nk'abanyarwanda kandi bagiye mu Rwanda bifuza kujya mu Rwanda, biranatangaje dayeri kubona igihugu kirirwa gihamagara abantu ngo nibatahe, nyamara cyabo n'abatashye kikabakumira. Twafashe icyemezo cyo kuguma muri transit, turakora greve yo kuguma muri transit kugeza igihe iki kibazo kirasobanukirwa.
Bwana Gahunde Chaste, ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane. Murakoze Thomas.
Urakoze nawe Thomas. Umurwi w'igihugu jejwe yatekaze na muntu mu Burundi CNIDH, Commission Nationale Indépendante de Droit de l'Homme, uvuga ko witeguye gukorana neza n'abahinga bashasha batatu ba ONU bagenwe ngo baje gutohoza ku byerekeye ingene agatekaze na muntu kifashe mu kiringo cy'umwaka. Jean-Baptiste Baribonekeza atwara uyu murwi CNIDH yabibwiye Ijwi ry'Amerika yarusha muri Tanzania, aho ari mu nama y'Ubumwe bwa Afrika yo gutegura ingingo ngenderwako zagateka kazi na muntu muri Afrika mu myaka 10 iri imbere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claver Niyonkuru.
Atani iminsi ibiri irahera, umukuru w'igisata cya ONU kijejwe agateka kazi na muntu agenya abahinga batatu kugira ngo bazokore amatohoza y'ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu mfunyafunyo y'igifaransa watangaje ko uzokwakirana ugweze abo bahinga. Jean-Baptiste Baribonekeza atwara umugwi CNIDH amenyesha ko atari abahinga ba mbere baba abo mu gihugu canke aba ONU bazoba bakoranye n'uwo mugwi w'igihugu.
Twebwe turiteguye nk'uko n'abandi bahinga basanzwe bakurikirana by'agateka kazi na muntu mu Burundi, twari tumaze gukorana n'abandi twitegurira gukorana nabo. Turarindiriye kugira ngo twumvirize programme bahana na leta, hanyuma iyo programme maze gushingwa bagategura kugendera Burundi cyanke bakifuza ko tuvugana kugira ngo tubereke ivyo twabonye n'ingenzi tubibona, tuzoterera kugira ngo ico gikorwa kishobe kugenda neza mu ntumbero y'ukubandanya dusimbataza agateka kazi na muntu.
Kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze w'2015 hadutse njyane za politike mu Burundi, haramaze gukorwa ivyegeranyo vyinshi vyaba ivyakozwe n'amashamwe canke imigwi y'agateka kazi na muntu yo mu gihugu canke mvama kungu. Ibitari bike muri ivyo vyegeranyo vyariyamirijwe na leta y'u Burundi. Haraba n'imyerekano yo kubitera ivyatsi yatunganijwe n'inzego za leta kuko kubwabo ivyo vyegeranyo bihengamye. Ahari mu nama yarusha muri Tanzania, umukuru mu gw'igihugu jeje ugateka kazi na muntu avuga ko nubwo biruko ivyinshi muri ivyo vyegeranyo birimwe ukuri.
Iyo hariho abantu bishwe hanyuma umuntu ntamenye ivyo bashikiye ivyo ari vyo, iyo hari abantu banyurujwe umuntu ntamenye ivyo bashikiye ivyo ari vyo, abasindikajwe ubuzima nabo ushobora gusanga kumure badatekaniwe naho umuntu atabazi neza icyo bafise ku mutima. Ikindi rogi hagaretse amaraso, harimwo ikibazo cy'uko hariho abantu benshi koko bafunzwe batashobora kuburanishwa ngo bamenye ubwo bakiwe ubwo ari gocha, ugasanga imanza zatevye cyane. Umukuvuga rero harimwo ukuri kutari guke kugenda kurashikirizwa hirya no hino. Igihambaye nuko abantu bukwirinda impari, kuko impari biraboneka yuko atakintu bizodufasha mu guteza imbere agateka kazi na muntu. Ikindi nuko abantu bukwirinda gushikuza canke gucivutu, hanyuma cane cane tugakorana twese igihugu, inzego z'ubutungane, inzego z'umutekano, inzego za politiki, twese tugakora kugira ngo ivyo bintu byose bivuga muri ivyo vyegeranyo turabe tubisuzume turabe ko ari vyo, hanyuma aho dusanze ari byo turondere inyishu zibereye zishobore gutangwa aho dusanze atari byo naho je ndabifatanira nk'ukugabisha ni kuvuga harya bavuga bati umuntu akuraba cyane akakutera kwikwiza
abo bahinga bashasha batatu bigisata cawo ni kijejo gateka kazi na muntu baje bakurikira abandi batatu baheruka kwirukanwa na leta y'u Burundi kubera icegeranyo bashize habona cavuze ko mu Burundi hashobora kuba iho nyabwoko ubu ntibemerewe no kuwahonyoza ikirenge Jean Baptiste baribonekeza asaba leta y'u Burundi kwicarana bidateje na ONU kugira ngo imigenderanire ntitosekare
izo ni ingingo za leta twibwe tudafise ko ububasha mugabo nibaza ko si ibintu bishika kenshi iyo haje kigaranye hakijya gituma abantu kumbore bikekana canke baka bakibaza bati kigaranye ntikirimwo ukuri twibaza yuko atacyo cyotuma ubucuti igihugu cy'u Burundi nako gisanzwe gifitaniye n'ishyira nkuza makungu oni butosekara twibaza ko igihambaye ari uko abantu bo kwemera bakicara bakaganira bakarabira hamwe ibiri muri byo vyegeranyo mu ntumbero yo gutahura kumwe ubutumwa uba buri mu raporo benayo
itangazo rya ONU rivuga ko uwo mugwi w'abahinga batatu bigenga urongowe n'umunyargeria Fatsa Ugerguz ofise igikorwa cyo gutohoza ku byerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi mu kirengo cy'umwaka kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze w'ibihumbi 2015 uzotanga icegeranyo cawo mu kwezi kw'indwi umwaka uza w'ibihumbi 2017 Pierre Claver Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
urakoze Claver ikiza cha sida mu Burundi aho kugabanuka kiguma congerekana ivyo biremezwa n'icegera cyo mukuru w'umurwi w'igihugu hujejwe kugwanya sida Richard Manirakiza yabivugiye mu ruganda rwatunganijwe kuri no munsi wa gatatu kumusogatatu kubamenyesha makuru mu ntumbero yo kwitegurira umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya umugera wa sida ibindi bisobanuro kuri inkuru ni Evariste Nzikobanya
ugo Rwanda kubamenyesha makuru warufise ntumbero yo kubasaba kubandanya bafasha biciye mu biganiro no mu makuru kugirikiza ruho nyanganda sida kiguma kigwirirana kiranduranwe n'imizi Richard Manirakiza icegera cy'urongo uyu mugambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida asigura ko uruhara rwa maradio ari ntangere
twahisemo kurukorana n'abanyemenyesha makuru kubera dukeneye intererano yabo kugira ngo dushike ku mugambi w'igihugu twifuza ko mu 2020 twoba tumaze kugabanya cyane abandura umugera wa sida biciye cyane cyane mu guhimiriza abantu kwipimisha kugira umwe wese amenye ingene umubiri w'umeze maze dusanze yaranduye tumushyire ku muti akurikiranwa bikwiye kugira ngo umugera ushobore kugabanuka mu gihugu
mu mugambi PNLS biteze byinshi kubamenyesha makuru nk'uko bivugwa n'icegera c'urongo uyu mugambi w'igihugu ibizofasha imirwi imwe imwe y'abantu gutahura ko sida yica nk'uko bivugwa na Richard Imanirakiza
naye imigwi igaramuye gusumba iyindi twifuza ko bodufasha gushikira n'imigwi y'abadandaza umubiri kuko abo bari mu migwi bandura gusumba abandi n'imigwi y'aba kuzi bitsina babisangiye abo nabo nyene baragira mu gusumba abandi biri mu migwi y'abakora umwuga w'uburovyi abo nabo nyene bari mu bagira mu gusumba abandi bari mu migwi y'abafata ingendo ndende bari kuri ya miryango yabo aho tutambwi Faransa travail saisonnier cyangwa ariko ari uniform abantu bagira mu gusumba abandi kandi bari mu migwi y'abandi bantu tuzi tubana mu makarti aho dutuye hari abanywa ibiyayura mutwe baziteye mu nshinge cyangwa babinyoye nk'itabi
abamenyesha makuru bitavye ku Rwanda basanga ikiza sida kitagabanutse mu gihugu biturutse ku ibikorwa byo guhimiriza navyo nyine bisa nuko vyagabanutse umumenyesha makuru Jean Mukeshimana wo muri radio Nderagakura avuga ko aravye ukuntu ibintu byifashe impinga ikiri ndende
impinga iracyari ndende kuko n'ubu uyo mugera uracibonekeza haba mu bato haba mbese no mu bakuze ibikorwa biracyahari kugira ngo uwo mugera mu Burundi ushobore kuranduranwa n'imizi ikintu cy'ambere cyihuta kugira ngo umugera ube waranduranwe n'imizi ubwa mbere igikorwa nyamukuru cyo tumwe umugera uhera n'ukwipimisha kuko umuntu wese agenda atazi ingene ubuzima bwiwe bwifashe icyo cyofasha ndetse n'abaganga n'abandi bose bakorera muri icyo gisata cyo kugwanya umugera wa sida bakagira aho bakoreye bakabona amwe n'abandi ngene amagara yabo yifashe gutyo bigatuma babona aho boshyira ingufu gusumba handi
ayo mashyirahamwe rero muyasaba ko yohimiriza cyane
ayo mashyirahamwe yohimiriza cyane ndetse akarondera n'uburyo bw'uko abantu bose bashoboye gushikirwa bakipimisha shimisha.
Umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida ibiharurungeriranyo by'uno mwaka wa 2016 bivuga ko abarundi bagera ku 291,638 ari bo bamenyekanye ko banduye sida kandi bakeneye imiti yo gufufaza ARV mu funyafunyo y'Igifaransa. Ni mu gihe mu mwaka uheze wa 2015 haharurwa abagera ku 279,333. Ugo Ruganda kubamenyesha makuru rwatunganijwe kuri uno wa gatatu mu ntumbero yo kwitegurira umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida uhimbazwa buri genekerezo rya mbere ukwezi kwa 12 uko umwaka utashe. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya, nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Ikaze rigwanyu bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere Kazoza. Jerome Niyonzima ndabaramutse ndabipfuriza amahoro aho mubaye. Inyuma y'imyaka 23 mukuru igihugu Ndadaye Melchior agandaguranye n'abafasha biwe hamwe n'isinzi ry'abarundi baciriwe ku buhomba. Mugenzi wacu Jean Paul Nico ndindiriye ngirana mu ijambo aganiye n'abanyapolitike bane ku byerekeye iragi mu vya demokrasi Ndadaye Melchior yasigiye abarundi. Barabira hamwe iryo ragi bongere barabira hamwe n'intambwe tumaze gutera inyuma y'iyo myaka mu bijanye no gutsimbataza demokrasi. Jean Paul Nico ndindiriye ijambo rigwawe.
Abatumire ni bane wili nyamitwe n'umuhanuzi mukuru ajejwe ivyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru y'igihugu Petero Nkurunziza, Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sahwanya, Frodebu Jean de Dieu Mutabazi umukuru w'umugambwe Radebu, Maître Poncien Ndayishimiye umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona.
Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu fisu butore Benintwaro intwari Urambimbara Nacho nogu Angwifurije vinshi.
Bwana Willy Nyamitwe urumuhanuzi mukuru ajejwe ivyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza n'amahoro.
Yego n'amahoro.
Imyaka 23 irarangiye umukuru w'igihugu yari yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye agandaguwe. Mbega ku bwanyu nk'umunyepolitike Melchior Ndadaye mwibukira ku iki yarinde ku bwanyu bwa Bwana Willy Nyamitwe nk'umunyepolitike?
Kandere gihambaye nuko ari ntungu ntungu ya demokarasi yari umuntu yifuza yuko igihugu cy'u Burundi cyogorora. Politiki yiwe yose yari hagarariye mu guteza imbere u Burundi n'umurundi na cyane cyane gutsimbataza ubumwe bw'Abarundi na demokarasi muri kino gihugu, kugira ngo Abarundi bari mu mahoro bashobore kubakira igihugu cyabo ata mutima usimba. Nicyo rero ahanini Abarundi bazokama bamwibukirako. Bakibuka ko yari umugabo w'ijonga n'ijambo, ari umugabo yemeye kwitanga agatanga ubuzima bwiwe kugira ngo ashobore kurokora igihugu cy'u Burundi.
Ivyumviro vyiwe nyamukuru mwagumanye muvuga muti vyari bikomeye n'ibihega Bwana Willy Nyamitwe?
Murabi ko ndi mu mugambwe FDD ari yo mugambwe uri ku butegetsi ubu. Uwo mugambwe rero washize imbere iragi rya Ndadaye n'iragi rya Gasore. Ivyumviro vyiwe nivyo vyubatse urugamba wa FDD. Ivyumviro vya Ndadaye nivyo vyubatse na leta y'ubu, ko umukuru w'igihugu y'icyubahiro Petero Nkurunziza ari atacho adakora kugira ngo afashe abavyeyi b'umuhisi, afashe na cyane cyane Abarundi akurikije iryo ragi rya Ndadaye.
None iragi nyamukuru muvuga muti yasigiye Abarundi n'iri
murabi ko ari incungu ya demokarasi, n'iragi rya demokarasi. Iryo ragi rya demokarasi murabi ko ahagiye demokarasi ari cyo umutwe, ikaba demokarasi twayigarutse ko ari uko abemeye gushyira imbere iragi ryandagaye ari wo mugambwe se mugafite bashoboye gushika hano tugasubira mu matora yuko itore umuguru w'igihugu ari abanyagihugu bamwitore iragi rya demokarasi rero nge tugendera ko n'iragi yo gukunda igihugu n'abemeye Burundi
demokarasi mu Burundi tuvuga duti yarateye imbere canke twarasubiye inyuma muravye iyo myaka ico gihe igwanira n'uno munsi
igihe demokarasi kiri umutwe twarasubiye inyuma turasubira inyuma igihugu kiza mu magaya n'amarira ariko aho tugeze twovuga yuko demokarasi yasubiye gutsimbatara mu gihugu cy'u Burundi aho abarundi bitorera abibarongora ariko naworeka kuvuga yuko mu gihugu cy'u Burundi hatabayeho utubazo duri ku bantu nk'abo nyene b'ico gihe abagandaguye ndagaye n'abantu bamwe batakunda amatora abantu bamwe bumva yuko igihugu cy'u Burundi coba mu ngendo y'amagaburanyama atari ingendo ya demokarasi y'aho abarundi bitorera uwo bipfuza akaba ari we aca abarongora ubu rero n'umuco aho tugeze aho abarundi bari mu ntambara yo kugerageza gutsimbataza igaragi ryandagaye aho abantu bategerezwa kubaha bakubahiriza uwatowe mu nzego zashyizweho n'abanyagihugu
sagarare wari baru simfura nyazo
umutumire turi kumwe hano muri studio ni Fenias Nigaba numuvugizi umugambwe Sahwanya Frodebu umugambwe washinzwe numuhisi nyenya kugendera president Melchior Ndadaye Fenias Nigaba namahoro
namahoro cyane
tugaruse kuri Melchior Ndadaye mu majamba abiri iragi yasigiye igihugu n'inyabaki Ndadaye Melchior
iragi ubwa mbere Ndadaye yaturaze demokarasi demokarasi ni kintu gihambaye cyane iyo demokarasi ihari apana yo kururimi demokarasi y'ukuri abantu bose barabaho neza igihugu kiratunganywa neza n'amakungu akizera icyo gihugu icyo kintu nubwo hoba hari ingorane ubu yaracituraze igihugu kizotwagwa kurekeje intwaro ya demokarasi ikindi yaturaze ni gusonera abantu ugasonera umuntu muciyumviro ci ugasonera umuntu ukameze kose utaraje ngo ujyane imuto canke ni mukuru mugabo kamusonera ikindi yaturaze ukwirinda kagaye Ndadaye ntiyakunda umuntu amusuzugura akagaye ni kabuvuye ngo ufise amafaranga menshi ucuvuga ngo abantu bose ngo baje inyuma ngo akurikira amafaranga eka umuntu ategerezwa kubahwa ukari kose ikindi yaturaze
muri cyo nyene niwe yabwiye abarundi bose ati mugende mugororotse yarakunda gukavuga kuko bamengo abarundi bamwe bamengo ni bagenda bagororotse bafise isoni ni bose ruka
ega naho ryavuye rwo hagarara bwuma abantu bagifashe nabi gusa naho yavuga ati hagarara bwuma ni mugororoke kumugende mutabunda bunda kuko umuntu wese Imana yaramuremye kandi murema yitwa umuntu agateka kiyoke kubahirizwe ntagende rero anyegeye naje habona nubwo ati hagarara bwuma
mugororotse
ikindi yaturaze kwama tuganire iyo habyutse ibibazo tugashira imbere kuganira nabandi kugira dutore umuti urama cyane cyane nibyo yaturaze kandi no muri Frodebu nubu turabigendera iminsi yose muri Frodebu ibyo iyo tubyibutse tujya tugaruka kugira ngo ikibazo kibyutse tuganire twibuke demokarasi ibiranga demokarasi akagaye tukanka ko umuntu agusuzugura ngo nukatunze kakugendere ku gakanu mugabo akubahirize nawe umwubahe
demokarasi yarateye imbere yarasubiye inyuma mushimiki muneguriki
mbisanzwe hariho ibintu bifasha kugira ngo demokarasi itere imbere ubwa mbere namaro n'umutekano mu gihugu icyo kintu kirahambaye cyane wabona Ndadaye azanye ibya demokarasi yamaze amezi atatu acaraganda kugo n'abasi ba demokarasi abantu benshi barakurikira n'abategetsi benshi barakurikira intambara ikirasutama abitwaje ibigwanisho barafata inkoho abantu benshi barapfa igi bintu bironekara mu gihugu aho rero ibya demokarasi bimwe ntibabigifise ijambo bahavuga inkoho rero haraba nibiganiro byarusha haraba amasezerano baravuga bati abantu dusezerane rero ubu ngorane zabaye dusezerane nyine tuzobana amasezerano yarusha abaye abarundi abafashe ibiganisho baragaruka baragira amasezerano baratsura turaza tugira amatora dushura kuri yanzira ya demokrasi amatora mu 2005 aragenda neza abarundi baratora indongozi kandi cyo gihe umugambo Sabane Frodebu wari mu barongora igihugu wari kumwe n'umugambo y'Iprona baremera ayi ntahishize bigenda neza amakungu arashwe no kutwize rifashanyo dice baraziduhebera harabaho n'imigambi ikomeye cyane SSLP SSLPD umugambi wo gutwika intwari ibereye n'ibindi ibyo byari byo byagize kugira ngo igihugu gitere imbere hama 2010 amatora arasura ategurwa amatora muri Frodebu tubona kateguwe nabi kuko nyagihara bayi busuma amatora abamwe barayavamo ntiyabandanya ingwane ziba za politiki ziba ziratanguye urabye rero demokrasi ibiranga nibiki ibiranga no kuba hagati y'akazi na muntu uyu munsi mu Burundi hagati y'akazi na muntu ni kubahirijwe kuko hari byo ndada yanga yavuga ati kirazira gufungira abantu busa uyu munsi ari bafunga busa bazize ibyumviro byabo ndadaye yaravuga ati kirazira gutoteza abandi uyu munsi arabatoteza abandi babahora ibyumviro byabo babahora ibya politike babora nibindi ndadaye yaravuga ati kirazira kwangaza abandi uyu munsi arabangaye barahunga bataye igihugu wa makambi y'impunzi ibyo byose rero nibiranga akateka kazi na muntu kameze nabi uyu munsi gushikiriza ibyumviro bya politike raba ingene bimeze abajejwe imigambwe itavuga rumwe na benshi hafi ya bose barataye barumu kandi bari ngaha bari mu kinyigiro byerekana ko demokrasi nishobora kuba imigambi itari kirakora uyu munsi amaradiyo raba amaradiyo yarasambuwe yigenga asigaye nk'imwe cyangwa zibiri ariho nayandi abanyagihugu bateze gushyiramo ibyumviro byabo ibyo byerekana ko umunyagihugu adafise atisanzuye uyu munsi amashyirahamwe adahana ibyicaro bya politiki abari yarongoye benshi barahunze barataye barumuka asigaye nuvuga makenga none wumva tumvuga ngo demokrasi kwarateye imbere twarasubiye inyuma
Jean de Dieu Mutabazi umukuru w'umugambwe Radebu twarateye imbere muri demokrasi agateka kazina muntu cyane twarasubiye inyuma imyaka 23 irangiye
twarateye imbere cyane Jean Paul Harura ni kuva cyari umukuru w'igihugu atowe n'abene igihugu yari bwatwara imyaka yenga 10 ngo atogwe rimwe asubire yongegwe kuva cyari muri iki gihugu twese uzi inama nshingamateka yari bwatware ngo hanyuma haizi imyaka 5 baheze abashingamateka bifuza babongere cyane babogote kuva cyari inama nshingamateka yari bwahize ikingo cyayo ibintu biko biraba mu Burundi umunsi n'imbonekarimwe ariko gituma izi ntwaro za demokrasi twitoreye dutegeza kudishyigikira uyu munsi ubutu goye ni bakava amahanga basakuma badufatira ibihano bagaheza bakikiye bagakoresha abarundi bamwe bamwe bibagira n'ingoga akahise niyo twavuga
turangirize kuri Iprona umuvugizi wayo Maître Poncien Ndayishimiye uno munsi turavye intambwe igihugu kigeze ko mu bya demokrasi ni intambwe ku bwanyu ishimishije twarateye imbere muri demokrasi twarasubiye inyuma
muri make novuga ko twateye imbere kuko ni twasubiye inyuma kuko iyo dusubira inyuma twari gusubira muri ya ntwaro ya gisirikare ya ntwaro y'umugambwe umwe
barakoze abo batumire bariko baraganira mugenzi wacu Jean Paul n'ico niriye urakoze nawe we Jean Paul Jerome Nenzima nkengurukiye nawe wahisemo kumviriza Ntorere Kazoza ndabipfuriza mwese kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo.
mukanya turasozera makuru twateguriye muri aka kanya ariko twabibutsa ko makuru twabashikije twabwiye ko Patrick Thomas Nahimana yimwe uburenganzira bwo gufata indege imutwara mu Rwanda. Nshuti mwese rero mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Karara yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye. Turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.